kurakurana mu cyangugo nyama ishyira hamwe arabana tukajya batangira kuko navuga nti ibyo dufite nibyo gufasha abana bari bo bose. Nuko rero gufata nkaha Rema Kibondo umupfasoni yitwa Rufina ndamubwira nti twebwe dushaka ko atamwana n'umwe yogwa ruswa. Turababwira ati amatongo dufise aho dukorera namwe muzoza mufashe abana reka tubahe aho muzo kwimbura ibyo mugaburira abana. Twari dufise n'ubusare runini ya mucankuzo hagati na paruwase y'Imuyaga yari yaradusabye kera batararonga paruwase y'Imucankuzo bagahora bakoreramo ibikorwa by'urukundo. Igihe duhunze bo barabandanije kuko twebwe bari batwase byose. Njya numva rero mu minsi iheze ngo buramatari w'Imucankuzo yarabatse aho hantu yaba yarahakoreye ibindi byo gufasha abantu bakenye. Mubi yarahabatse acahagira amaparcele ari hamwe araha n'abagenzi. Nuko rero byagenze
iyo parcele mwari mwahaye Rema Kibondo ingana gute?
Ega ntiyari parcele ntoyi kera twarahabwiyamwo ferme hari haniniya kuko washobora gukoreramo imirima ugashobora gukoreramo n'ubworozi.
Ayo matongo Maison Salome yari yagariye Rema Kibondo canke yari yarabayira yatiza Rema Kibondo
yarabatijije mugabo ico nari naratanze ntategera n'inzu abana bazamwo canke imirima y'abana ingene bashobora kwangaza abo bana n'imfubyi. Jewe ndafite amatitre de propriete ya Maison Salome nabo babitwara nakurya nabo bagarutse barabaye imfubyi zo mu 2022 bakabasubiza ibintu byabo none ko atamburiza ahita bidusubiza tubandanye igikorwa cy'urukundo twari twatanguye.
Ndabumva neza Maragarita barankitse uburongozi bw'intara ya Cankuzo rero bwatwaye amatongo butwara n'amazu mwari mwaratijije Rema Kibondo samatongo gusa.
Yego n'izi zirimo Cankuzo izo twari twapangishije utwo dufaranga twarafashe imfubyi y'abana birukanywe batakigira iyo baja babirukanye igihe batoye inzu yanjye igihe Reveriana aje akayishyiramo yindi shirahamwe marukubesha rishirahamwe harimo imbonera kure birirwa barijya ngo iby'umupira. Hanyuma abo bana bariko barangara ndagira ikigongwe ndavuga nti basi utwo dufaranga twanywaye mumbere abo bana bashobore kubaho muga mu nyuma barabimenya ayo mafaranga barabavuza sinzi uyatwara uwariwe. Rero abo bana nagiye kubarebesha mu marerero y'imfubyi hanyuma nkatanga amahera. Ngomba kuvuga amarerero ayari yo kuko buhabwa babe bakurikirana noneho bakajya kubicirayo n'ibara n'ibintu ku isi bitarabaho aho igihugu aricyo nyene abayobozi bategerezwa kuraba imfubyi zabo abaguwe babo bafata n'utwo bari bafite bakatubaha.
Maragarita barankitse ikigiye gukurikira none n'icahe ayo matongo muzoreka bigende gutyo nyene hari ico mutegekanya gukora vyaba vyoca muri Rema Kibondo canke bigaca mu ndongozi z'intara ya Cankuzo?
Namuti wiyo nka di kuko bijya bintu jewe nabihaye ibibondo y'Uburundi nabihaye abapfakazi b'Iburundi ababyeyi nabihaye abarundi abarundi bo nyene atari bo bahagurutse jewe nohaguruka erika ntibanyaze Maison Salome banyaze abarundi babyumve neza murundi wese uri kubanyumva muntu akunda igihugu camwibarutse ku murundi wese w'umutima umurundi ashaka kugihugu isubira kugira idina mu makungu yo kwiyamiriza agahaguruka ati ibyo n'ibara ry'uko muduhekura y'uko mutwicisha ikigoyi mutwicisha indwara mutwicisha ubujuju kani kushira hamwe mezo shalom yani yera biduhayi murundi yesi uhaguru kuvuga si ega opitaru nyema niyi watu ake mudutani sana mahera kuko izini nini aduwa se nini nini jose ake mubila niyi watu ake mutwanga haza kuko izini nibyo baduhaye ngo tubeho nk'ibiremwa muntu bifite agateka ko bategerezwa kubahirizwa abo ndabihaye bunyine bw'ubuntu jewe nono kwakatona nakuramwo nubwanga ikibintu nakuramwo ubuntu zengwana n'ukugwanira ubuntu bw'abantu n'ubu abanyumva siniko nagwanira ibintu niko nagwanira ko batoteje bakabuja k'umwana abaho k'umukenyezi abaho ikose ndiko nagwanira ibintu ikibyo bintu byo bisiga nitwashika imbere ya Petero mweranda getubaza ati mbega maragari mwene wanyu wamukoresheje ntazombaza uyu muduga wari ufite n'amazi azombaza urukundo
mupfaso ni Marguerite barankitse mwatanguje ikigo Maison Shalom twashimire kuri kano kanya muhayije rya Amerika
murakoze cyane mupfaso ni Diane.